Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatswe.
Dabahaye emwirewe nshuti bagenzi ba radio Nzamba gateka kawe akanika kanya gukurikira amakuru twabateguriye turi ku munsi wa gatanu n'igenekerezo rya 16 Kigarama mu mwaka wa 2022 twabahaye ikaze amakuru twabateguriye aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira. Hari cyizere ko ubutungane bushobora kurekura uharanira gateka kazi na muntu Tony Jerome Nkina no mu gihe urubanza agwiwe rwaraye rushizwe mu mwiherero na sentare isubiramo imanza ya Ngozi imaze kurungikirwa iyo dosiye na sentare nayo inyuzwa baraza kubyumva muri ano makuru. Urubanza rw'amatati y'inzu yo muri zone ya Kinindo rwarashizwe mu ngiro kuri uyu wa mbere mu gihe rwarashikirijwe ibiro by'umukuru w'igihugu. Abanyagihugu baho mu Kinindo bagasaba umukuru w'igihugu kurenganura uyu munyagihugu yarenganijwe na sentare y'ubudandaji. Unara makamba naho havugwa ukutumvikana kumugwi wo gushira habona ibinyegejwe mu matati ari hagati y'uburongozi bwa komine Nyanzarake n'inama manuza jambo iyo komine nico kimwe na komine ya Kayogoro hari myidogo kuko abanyagihugu badatunganirizwa kuko atamusantere ahari idonido ni mukanya musangwe kaze kandi.
Nzamba.
Aya makuru tuyatangurire kuri inkuru y'umubabaro yo mu ntara ya Ruyigi. Abantu babiri nibo baraye bitavye Imana, abandi 15 barakomereka inyuma yo gukubitwa n'inkuba ku muhingamo wo kuri wa kane. Ivyo vyabereye ku mutumba wa Gahemba n'umutumba wa Kigamba yo muri komine n'intara ya Ruyigi. Abakomeretse bahavuye bajanwa kuvurizwa mu bitaro vyaho mu Ruyigi. Muri komine ya Nyabitsinda naho imvura y'igihuhusi nayo yaguruye amazu yonona imirima. Abantu bababa amajana abiri bari mu kangara tete. Tubibaze Josephine Johnson Nkunzimana.
Iyo mvura irimo igihuhusi yahitanye abantu n'ibintu mu ntara ya Ruyigi kuri no wa kane ku mitumba ya Gahemba na Kigamba. Abantu babiri aribo bahafiriye bahejeje gukubitwa n'inkuba, abagera kuri 15 banyarukanwa kwa muganga, harimo abagera kuri 5 basinzikaye. Iyo mvura yarasambuye kandi amazagera kuri 43 yonona n'imirima iharugwa mu mahegitari atari make muri komine Nyabitsinda ku mitumba ya Nyarugamba, Nyakiyonga na Ruharo nk'uko makuru avayo vyemeza. Ayandi mazu 9 akaba ariyo yagurutse amabati. Ayo makuru avuga ko abantu bababa amajana 2 aribo basinzikajwe n'ico gihuhusi. Imirima y'ibitoke, ibigori, ibiharagebe n'izindi ndimo ngo nivyo vyahononekariye. Abajejwe intwaro be n'abakozi ba Croix Rouge bari baserutse kuri no wa kane mu gikorwa cyo guharura basinzikariye muri iyo mvura yaraye iguye aho mu karere k'intara ya Ruyigi.
Arakoze Josephine Johnson Nkunzimana mu gisata cy'ubutungane. Naho nagateka kazi na muntu kuri no wa kane niho umushingwa manza Tony Germain Nkina yahoze yari umukozi w'ishyirahamwe ya PRODEHASH mu ntara ya Kayanza yarenguka muri sentare isubiramo imanza Ingozi. Ibyo bikaba bibaye inyuma yaho sentare ntayinyuzwa ifata ingingo yo gusubiza inyuma ubwo rubanza kugira ngo hatosogwe amahinyu ari muri rwo. Ishyirahamwe Human Rights Watch rirashima iyo ngingo rigasaba ko umushingwa w'amanza Germain Nkina yorekugwa. Ni nkuru ya Bonfise Niyongere.
Inyuma yaho sentare ntayinyuzwa ifata ingingo yo gusubiza inyuma urubanza rw'umushingwa w'amanza Germain Nkina Tony yahoze akoresha mu APODHASH mu ntara ya Kayanza akaba yafashwe ku igenekezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'2020 ku mutumba Tondero muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza yagirizwa gukora n'umugwi w'abarwanyi Red Tabara. Sentare nkuru yo mu Kayanza yahavuye imusabira gufungwa imyaka 5 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyo ngingo nayo nyine yahavuye ishimangirwa na sentare isura imanza ya Ngozi ari naho urwo rubanza rwahavuye rusubiza kumvirizwa kuri no wa kane akaba yumvirijwe ijya mbere niyo sentare isoma imanza ya Ngozi umushikiriza manza wa Republika mu Kayanza ari nawe aburanya Germain Toninkina abajijwe ibibazo byinshi kubyo yagiriza uwo aburanya akaba atanyishu zihagije yashoboye gutanga ishiramo mpuzamakungu Human Rights Watch ihamya gato y'akazi na muntu rikaba rishima ingingo ya sentare ntahinyuzwa yo gusubiza inyuma ugo rubanza rwa Germain Toninkina kugira ngo hatosorwe neza utunenge turimo iryo shirahamwe rikaba risaba ubucamanza gukoresha ubwigenge bwabwo bukarekura Toni Germenkina ariko azira ubusa.
Human Rights Watch nous accueille.
Ishirahamwe Human Rights Watch rirashima kandi rikongera rigategwa intege n'ingingo ya sentare ntahinyuzwa yo gufuta ingingo yafashwe na sentare ijanye n'urubanza rwa Toni Germenkina. Sentare ntahinyuzwa ikaba yasubije urwo rubanza muri sentare y'iyungururizo y'Ingozi. Human Rights Watch ikaba ihamagarira ubutungane gushyira imbere ubwigenge bwayo bukarekura Toni Germenkina mu maguru masha amaze imyaka ibiri mu munyororo ariko azira ubusa.
Urubanza rwa Toni Germenkina waciye ruja mu mwiherero akaba zosubira kurenguka ku igenekezo rya 16/0 umwaka buca dutangura w'2023.
Bofise ni ongere na urakenuye mu gisata cy'intwaro ibereye ubutungane n'agateka kazi na muntu ibankiye ko banke mu Burundi iragirizwa gutanga ibiturire mu rubanza ruyihuza n'umuryango wa Vincent Niyubuntu. Ababanyi b'uyu muryango bivuga bafatiye kuri bimwe bimwe na cyane cyane nk'ukubona uyu muryango wisaba kwishyura amafaranga imiliyoni 175 yari asigaye kugira abo uyu muryango wari watije impapuro z'inzu ideni rihere ariko iyo banki iravyanka. Ikindi naco iyo nzu ibanki ishaka kuyidandaza ku giciro kiri hasi cyane igitera makenga abo babanyi nuko bamwe mu bari bagize urunani kwatijwe izo mapuro atacho binona kandi aribo basavye iyo deni ariko Ecobank ikaguma ishaka gufata iyo nzu yuwatije impapuro. Amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu aremeza ko iyo dossier izwi kandi yari kiriko irigwa. Ni nkuru tubaza Pierre Gahungu.
Bamwe mu baduhaye makuru mu babanyi b'umuryango wa Vincent Niyubuntu bemeza ko ari dosiye irimo igifungu cyane cyane imigenderanire iboneka hagati y'ibanki Ecobank na sentare y'ubudandaji. Kuri bo ubwo rubanza ntirwari kuja mu ngiro mu gihe umuryango wa Vincent wasabye kwishyura Ecobank amafaranga angana n'imiliyoni 175 y'amarundi yarasigaye kugira ideni rihere. Kubona rero ubwo rubanza ruza gushyirwa mu ngiro kuri uyu wa mbere babona ko byoba byari byapanzwe kare kugira bikogwe umukuru w'igihugu yahora bibuza atari mu gihugu. Ni mu gihe iminsi yose bashaka kurushira mu ngiro ibiro by'umukuru w'igihugu byasha bibihagarika.
Umukuru w'igihugu yaravuze yuko iyo dosiye ihagarara atangingo yo kubasohora yo biraba kuko byarashyize n'inshuro zitatu agenda kubasohora. Ikindi nacyo kibabaje ni uko bamwe bataka ubabwira umukuru w'igihugu babwira ubutungane umushinganyi w'ubutungane ati twebwe amahera tuguma tuyabaha ayo mahera bafatiye ko inzu yacu tuguma tuyabaha mugabo banse kuyakira. Nibakira ayo mahera imanza zibandanye mugabo bakira ayo mahera yabo ibiro bishyuza ibisigaye bize bibandanye mugabo ata pesho ihari yo kubasohora mu nzu. Ecobank yaravyaza.
Babiri mu bayobozi b'urunani rw'amashyirahamwe yatijwe impapuro z'inzu n'umuryango wa Vincent bo bakaba ataco binona mu gihe bafite amazu n'ibindi Ecobank ishobora gufata ariko ikabandanya iraba iyo nzu. Ivyo bikaba mu bitera makenga ababanyi b'umuryango wa Vincent. Nabo ni Paul na Jean-Claude na Fabrice Nzoyisaba badasiba gutera ubwoba uwo muryango nk'uko bibandanya bivugwa n'ababanyi.
Nta numa kandi incuro zo bamwe badahajya kubasohora ngo harabaza bashika babasha amatelefoni ngo hari uwitwa François muri Ecobank Burundi yarigeze kubwira uwo muryango n'umuavoka wabo baserukira mu mategeko yuko byananiranye ko babasohora bagomba barondere umuntu w'umutegetsi akomeye hama aduasohoze ku nkoni. Ibyo yari babwiye hari no mu butungane uwo muryango wararivuze. N'ikigaragara ni uko iminsi yose hama haza uwitwa Artemo mutonyi w'uyo wa Kenya umukuru w'igihugu n'afasha uwo muryango urebe gutotezwa n'abo bavarije ubu bari ngaha baritegenza barafise amazu yabo barafise amafaranga yo kuriha Ecobank mugabo nta n'ubabaza ikintu na kimwe.
Uwo mutegetsi yavugwa n'uwo mukozi wa Ecobank yoba ari General Christophe Manirambona batatira wa Kenya yoba ariwe agiye gushikira iyo nzu abo babanyi bagasaba ko ibiro by'umukuru w'igihugu byofasha kugira uyu muntu arenganurwe. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera Jean-Claude Karegwa, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, ariko ntiyitabye telefoni yiwe. Ariko rero amakuru yo kwizera ava mu biro by'umukuru w'igihugu aremeza ko iyo dosiye iriko irigwa n'umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu. Twanagerageje kurondera umukozi wa Ecobank ajeje ibibazo by'amategeko, ariko ntiturashobora kumuronka. Inkuru tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.
Arakoze Pierre Gahungu, inyuma y'akaruhuko gato amakuru cyabandaniriza mu ntara ya Makamba.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ukutumvikana hagati y'abagize umugwi wo gutohoza kukutumvikana kuri hagati y'inama nkunzo jambo ya komine Nyanzarake hamwe n'abarongoye iyo nama kwatumye vyanka ko bahuriza kucegeranyo giheza ayo matohoza bamwe mbere mu bagize uyo mugwi bakaba bahavuye banka gutera umukono kuri ico cegeranyo kubera bamwe bagomba guhengama idonido na janvier habarugira.
Nkuko bivugwa na bamwe mu banywanyi ba CNDD Inyanzarake, uwo mugwi havuye ushingwa bisabwe n'ibiro vya buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana, ukaba arugizwe n'abavuye mu biro vy'intara ya Makamba Parke Ikukira Sentare isubiramo imanza i Makamba, ibiro vyigendereza mu ntara ya Makamba hamwe nabo mu biro vy'umugambwe CNDD mu ntara ya Makamba. Amakuru yo kwizera akavuga ko uwo mugwi wavuye usambuka utumvikanye kucegeranyo giheza ya matohoza, kuko bamwe bagomba guhengamira kuri Marigoreti Irankunda hamwe nabo bakuriwe rimwe ku burongozi. Ukutumvikana kukaba kwatanguye inyuma ihagarikwa n'ifungwa rya Jean-Claude Nduwimana yahoze arongoye komine Nyanzarake kuva mu 2015 kugeza mu 2020 hari mu ntango z'indwi iheze. Uwundi bamwe muri uwo mugwi bagomba ko ahagarikwa akaba ari Evelyne Habyarimana, umujeye nama nawe nyene yatowe muri CNDD akaba n'umukenyezi w'umuhanuzi wa buramatare ajejwe iby'iterambere. Ibyo ngo byakogwa kuko abashigikiye Marigoreti Irankunda bibaza ko uwo Evelyne Habyarimana ariwe mukenyezi wenyene yatowe muri CNDD muri komine Nyanzarake yonasubirira Marigoreti Irankunda. Ibyo gufata agasakisaki abagize iyo nama, urundi ruhande rukaba rwahavuye ruvyiyamiriza mbere rusaba ko amatohoza nyabuna yotanguzwa kuvyo iyo nama manuza jambo yagiriza mustanteri nabo bakorana. Ivyavuye binanirana kumvikanwa ko baraheza bavana atacegeranyo bateye ku mukono. Inyuma y'uwo mugwi ubu parke Ikukira Sentare isubiramo imanza i Makamba ikaba ngo yavuye igena umugwi ugizwe n'ivyariho bibiri by'umushikiriza manza kugira batangure amatohoza kuri ivyo vyagirije. Ibiriko bikogwa kwa matohoza ngo akaba ahanini ari bijanye n'ubunyonyezi bwagirizwa Marigoreti Irankunda bujanye n'amafaranga ya komine. Abagize inama manuzwa jambo ya komine bakaba bavuga ko biteguye kwerekana ivyemezo vyose haba kubijanye n'ubwo bunyonyezi canke ayandi makosa yagirizwa abo babogojwe.
Cyavye habarugira urakenuye hafi nyene ngaho muri komine ya Kayogoro inyidogo ni myinshi ku banyagihugu ni mu gihe bataroswa impapuro bakenera iyo bagiye kuzisaba muri iyo komine. Bavuga ko iyo bituye uburongoye iyo komine vyifata kibanza ababwira ko hari ivyo adafitiye uburenganzira ivyo biruko kuvaho. Inama mpuzwa jambo ya komine ihagaritse wahoze ari mustanteri w'iyo komine kuva kwigenekerezo rya gatanu mu nyonyo uno mwaka. Abanyagihugu bagasaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutorera umuti icyo kibazo, kuko iyo komine ya Kayogoro iriko irahomba kuko abo bose barondera impapuro baba bazanye amahera yinjira mu komine. Ido nido na Francine Kanyange.
Abanyagihugu bitura ibiro vya komine Kayogoro bamenyesha ko batakironswa bimwe mu byo basaba. Ni kuva inama manuzwa jambo iyo komine ihagaritse wahora aramutswayo komine Kayogoro Antoine Ndayiragije hari tariki zitanu mu nyonyo uyu mwaka. Muri ivyo baba baje gusaba harimo impapuro zimwe zimwe za nkenerwa akaranga muntu irondegwa na benshi iyo nayo iyo bagiye kuyirondera bababwira ko bazogaruka ariko ntibahabwa isango urongo iyo komine by'imfata kibanza ababwira ko hari byadafitiye uburenganzira bwo gutera ku kidodo harimo mbere niyo karata karanga muntu abo banyagihugu bavuga ko bibatera ingorane kuko ikarata karanga muntu atawushobora kuva muri komine ngo aje mu yindi atayifise banayikenera no mukurondera ibindi byose mu buzima bwa misi yose ibyo biruko mu gihe kuva Antoine Ndayiragije abogozwa n'inamamanzo jambo ya komine Kayogoro atakira avugwa kuri iryo bogozwa haba kugemeza canke kurihakana abo banyagihugu bo muri komine Kayogoro basaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu kubaronsa uwundi abarongora kugira ngo ibikorwa bya komine bisubire kurangurwa ukuri kwamye nabo baronswe ibyo bakeneye kubwabo na komine irahombera kubera byose birondegwa hatanzwe amafaranga uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Makamba kugira ngo agire icyo avuze kuri ayo makenga y'abanyagihugu ariko telefone yiwe yahamagara ntihagire ubuyitaba.
Francine Kanyange urakenuye. Ninongaha duce dusozera mono makuru tureko turabashikiriza. Mwakoze rero mwese mwariko muradukurikirana, mwakoze rero mwese mwafashije kwegeranya ano makuru. Eddie Claude nariko ndabashikiriza, ndabikebanuye, ndabifuriza kugira amahoro ari wanyu na utaha.